bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isanira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva ku FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahaze. Bamwe mu Barundi bahungiye mu kambi ya Nakivale iri muri Uganda basaba Leta y'u Burundi kubafasha bagatahuka.
Nyakubahwa twagusaba mubyeyi wacu, turiko duhasaba kuko twohunguka mukadufasha.
Cya mbere ni uko tunyotewe guhunguka twebwe Abarundi Nakivale.
Abandi bamwe mu Barundi bahungiye mu kambi ya Nakivale iri muri Uganda baherutse kwandikira ikete Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bamusaba kubafasha kugira ngo bashobore gusubira mu gihugu cy'amavuko cyabo. Mu yavugwa hirya no ku isi muri Afurika, urubanza rwa Jacob Zuma yahoze ari Perezida wa Afurika y'Epfo ruzotangura mu kwezi kwa gatanu, nabyo twari bateguriye mugume hagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru atitigiye nino ku isi, reka turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno munsi inama nkenguzamateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratangura kumva abatangabuhamya mu rwego rw'amatohoza ku gitero abayoboke ba Donald Trump yahoze ari Perezida wa Amerika bagaze ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ku ngoro y'inama nshingamateka. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Komite ebyiri za Sena ishinzwe kugenzura inzego z'umutekano w'imbere mu gihugu n'ishinzwe kugenzura imikorere y'inzego za guverinoma zahamagaje abari bakuriye abashinzwe umutekano wa Sena Michael Stenger n'uw'umutwe w'abadepite Paul Irving, uwari umukuru wa polisi ya Capitol ingoro y'inteko ishinga amategeko yose Stephen Sand n'umukuru wa polisi ya Washington DC umurwa mukuru w'igihugu Robert Conti. Stenger na Irving beguye ku mirimo yabo gato nyuma y'igitero. Abasenateri bakeneye kumenya ukuntu inzego z'umutekano zasangiye amakuru zari zifite mbere y'igitero, kuki abasirikare ba za Leta National Guard batinze gutabara polisi ya Capitol yari yarengewe n'abateye, naho inzego zose zishinzwe umutekano wa Capitol zateshutse n'ibyo zateshutseho. Izo zirimo na Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu, Minisiteri y'ingabo z'igihugu n'igigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha FBI. Uretse ibyo, umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi yandikiye ibaruwa bagenzi be bose ababwira ko Congress izashyiraho komisiyo yigenga yo gukora iperereza ryimbitse ku gitero cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere gushize. Komisiyo izaba idafite aho ihuriye na za komisiyo za Congress. Asobanura ko iyi komisiyo yigenga izaba imeze nk'iyagiyeho nyuma y'ibitero by'iterabwoba bya Al-Qaeda byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001. Bene iyi komisiyo ishyirwaho n'itegeko rya Congress na Perezida wa Repubulika rigasobanura abahanga bigenga bagomba kuyijyamo, abakozi bayo, inshingano zayo n'ingengo y'imari yayo.
Thomas Kamirindi urakenuye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye abandi basirikare bo hejuru ku rutonde rw'abahiritse ubutegetsi yafatiye ibihano. N'ubu turacyari kumwe na Thomas Kamirindi.
Abiyongereye ku rutonde rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Lieutenant General Moe Mint Tun na General Maung Maung Chiao usanzwe ari n'umugaba w'ingabo za Myanmar zirwanira mu kirere. Bombi bari mu gatsiko kahiritse ubutegetsi bwa rubanda ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa kabiri. Biyongereye ku bandi basirikari bakuru ba Myanmar 10 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa kabiri. Uretse kubima bo ku giti cyabo viza zo kuza muri Amerika, ibi bihano birimo no gufunga imari y'igihugu cya Myanmar ingana n'amadolari miliyari imwe iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisiteri y'imari ishinzwe kubahiriza ibi bihano ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gushyira hamwe n'abafatanyabikorwa bo mu karere no ku isi yose kugira ngo bashyire igitutu ku basirikare n'igipolisi bya Myanmar kugera igihe bazahagarikira urugomo rwabo ku baturage b'inzirakarengane bakora imyigaragambyo mu ituze, no kugira ngo abasirikare basubizeho demokarasi na leta igendera ku mategeko muri Myanmar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba kandi igisirikare cya Myanmar kurekura imfungwa zose za politiki uhereye ku mukuru wa guverinoma Aung San Suu Kyi. Usibye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi nabo bafatiye ibihano agatsiko k'abasirikari bakoze kudeta muri Myanmar.
Tumaz kamirindi tusozera kuziru wanza guwahoza ali umukuru w'igihugu cha Afrika y'Epfo Jacob Zuma uzotangura mu kwezi kwa gatanu kuza. Zuma yagizwa kurya ibitunyi.
Umushinjacyaha yabwira urukiko ku bibazo byose byo mu mbanziriza rubanza byarangije gukemuka, ati twiteguye kuburana mu mizi y'urubanza kandi n'abaregwa nabo nuko. Umucamanza yabwiye impande zombi kwitegura gutangira kuburana urubanza mu mizi yarwo guhera ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatanu gutaha. Yabasobanuye ko atazi icyo gihe cyose kubera icyorezo cya virusi ya corona, kugira ngo umuburanyi ureganwa na Jacob Zuma abone umwanya uhagije wo kwitegura gufata indege. Urukiko rwavuze ko urubanza ruzarangira mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Jacob Zuma wabaye umukuru w'igihugu imyaka 9 kuva mu 2009 kugera mu 2018, areganwa na sosiyete ikora kandi igurisha intwaro yitwa Thales yo mu Bufaransa. Umushinjacyaha avuga ko Thales yahaye ruswa Zuma kugira ngo ayorohereze gutwara isoko ryo kugurisha mu gisirikare cya Afrika y'Epfo intwaro z'agaciro k'amadolari miliyari 2. Iyi ruswa nk'uko ikirego kibyemeza ingana n'amadolari 344 Zuma yagombaga gufata buri mwaka guhera mu 1999 ubwo yari vice perezida wa Repubulika. Zuma na Thales barabihakana bakavuga ko ari abere.
Arikoze mugenzi wacu Thomas Kamini ndi kuri amakuru yose yaduteguriye akabahije kudushikiriza yose. Ndayibutse ko mushobora kuyasanga ku wezi itatu akaburungu radiyacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gisata cy'ubutungane mu Rwanda, aho urwego rujejwe iperereza RIBE mu bufunyapfunyo rutangaza ko rwahijeje gukora iperereza ku vyaha witwa Indamange ryamugwiza Yvonne yagirizwa ubu. Indamange ni umunyarwandakazi yamenyekanye ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane kuri YouTube, aho yacishaho ibibazo yavuga ko byugarijwe u Rwanda. Umuvugizi wa RIBE Thierry Murangira mu kiganiro na mugenzi wacu Venus Nshimiyimana yavuze ko dosiye ya Indamange yashikirijwe parquet kuri uno wa mbere.
Thierry Murangira, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venus.
Muravuga ko dosiye ya Indamange yarangiye, ibirego akurikiranyeho ni bingahe, ni ibihe?
Yayidamange yashikirijwe ubushinjacyaha, ikaba igizwe n'ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gutangaza amakuru y'ibihuha, gutesha agaciro urwibutso rwa jenoside cyangwa ashyinguwe imibiri y'abazize jenoside, ndetse gukubita no gukomeretsa.
Agifatwa, itangazo rya polisi ryavugaga ibyaha bibiri none bibaye bine, mbese azabiburana ryari imbere y'urukiko?
RIBE yashyikirije ubushinjacyaha, ubushinjacyaha nabwo bufite iminsi 5 ngo bube bwarekeye dosiye rwashyikirije mu rukiko.
Uko bigaragara nuko Indamange yamaze iminsi 5 abazwa, icyo gihe nicyo giteganywa n'amategeko? Ntabwo byatinze
kuko ubugenzacyaha bwemerewe iminsi 5 ibarwa uhereye saa sita z'ijoro. So itegeko kandi rivuga ko iyo umunsi wa gatanu uguye muri weekend ukekwa ashyikirizwa ubushinjacyaha ku wa mbere, ndetse n'iyo umunsi wa gatanu uguye ku munsi w'ikiruhuko ushinjwa ukekwaho icyaha ashyikirizwa ubushinjacyaha umunsi ukurikira.
Munyemerere mbasubize inyuma gato, Indamange ryamugwiza Yvonne yari yaratanze nimero ye ndetse avuga n'aho atuye, yongeraho ko yiteguye kwitaba ndetse no kwakira umuntu wese waba afite icyo ashaka kumubaza. Mbese igihe mwamubazaga mumuhata ibibazo, yarabagororokeye cyangwa se yarabagoye?
Nta kibazo cyabayemo mu ibazwa rye.
Thierry Murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Bamwe mu Barundi bahungiye mu kambi ya Nakivale muri Uganda nari nabice ku masonga nkitangura bandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bamusaba ko yabafasha bagatahuka. Abaserukira izo mpunzi bagiriza ishami rya Onigitaho impunzi HCR n'ayandi mashyirahamwe abitaho kubabuza gutaha. Ibyagirije HCR ibyamirira kure ikavuga ko nyabuna yiteguriye gufasha uwo wese yifuza gutaha mu gihugu ciwe. Ibyo ni ido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Nyakubahwa, twagusaba mubyeyi wacu turiko turasaba ko twohunguka mukadufasha.
Ubu ni Maria umurundikazi yahungiye mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda ariko atera kamo umukuru w'igihugu yari yarahunze haraheze imyaka itanu ko yamufasha we na bagenzi we bagasubira mu gihugu c'amavukiro.
Mukagira mugakorana n'umugwi ujejwe guhungura natwe mukaduhungura turifuza guhunguka kabisa kuko mu gihugu iwacu n'amahoro nta ngorane ziriyo natwe tugahunguka kujya bahunguye aba mbere abavuye muri korona bagahunguka n'abandi biyandikishije bakabasinyisha bagahunguka. Muba mukoze cyane.
Uyo ari ku rutonde rw'abandi barenga ijana bandikishije mu hashtag gita impunzi ku isi bifuza ko utwara igihugu cyabo yovugana n'Ubuganda bwabahaye indaro hamenesha mu hashtag ribitaho kugira ngo batahuke. Nzesa Biragezire n'umwe muri 12 bagiye ahabona mu guhimiriza abandi kugira ngo biyandikishe mu bataha. Yiganiye ijwi ry'Amerika kwico bahunze caheze.
Cyambere nuko tunyotewe guhunguka twebwe Abarundi bana Kivare. Cya kabiri nyakuba mu minsi makuru mu ntango z'uyu mwaka ihunguka aho kubandanya yaciye rihagarara ntitwigeze tumenya impamvu. Ubwo rero Abarundi bene wacu twebwe bama batonda kuri ofisi ngo babandike cyangwa babahungure cyangwa baje gusinya hanyuma ntibikogwe. Erumva ko byaca bituma tugira icyo dukoze dukora ubuvugizi ku Barundi bene wacu twongera twivugira ariko kandi barazi neza yuko guhunguka ari uburenganzira. Twarumvise turazi neza ko mu Burundi iwacu amahoro n'umutekano ari umusesekara tukitahira iwacu.
Naho biruko hari abandi babana mu ikambi ya Nakivale babona ko hataragera ko batahuka kuko icyo bahunze kitarahera. Abo bagiriza abashize ahabona ubwo rwandiko ko batumwe na Leta y'u Burundi gucanishamo impunzi. Ubu ni umwe muri bo.
Icyatumye duhunga ikiragahera ikibazo cyo guhonyanga agatera akazi na muntu gotera abantu bwicanyi ndengerabutungane kutaburonka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashyikira igishingiro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu nta gitangaza kirimo kubera iki. Uwo mugwi n'umwe wahunze batumwe na Leta ubu rero niwe uri ku gikorwa. Mu bisanzwe mu gutaha koko ntawubujijwe gutaha mu gihe byokorwa hakurikijwe amategeko umuntu agataha ari babyishakiye atari ku gahato.
Yamara abateye akamo perezida w'u Burundi bobo bavyamirira kure.
Tubanje kwiyamiriza abavuga ko ngo turi mu kazi ko guhimiriza abandi ngo bahunguke ngo turi ku kazi ka Leta ngo ni Leta yadutumye. Twebwe turi impunzi z'Abarundi zipfuza gutaha ivuye ku mutima wacu. Bica bigaragara nta twubura amakenga ku mutekano wacu.
Ishami HCR ryemeza ko ryama ryiteguriye gutahukana impunzi yose ibyisabiye. Umupfasoni Dana Ig umuvugizi wa HCR mu karere k'ibiyaga binini Afurika y'ubuseruko n'ihembe rya Afurika yabwiye ijwi rya Amerika ko gutaha ari uburenganzira bw'impunzi iyariyo yose ariko kumwe wese abwirizwa kubyisabira ku gatwe kiwe atagahato kandi agasigura n'impamvu ibimutumye. HCR isigura ko yatanguye umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania mu Rwanda mu Buganda no muri Congo kuva mu mwaka w'2017.
Muganda igice cya mbere cy'abarenga majana abiri cyatahutse mu kwezi kw'icumi umwaka uheze batahutse n'indege. Hashtag yemeza ko ikibazo cy'umugera wa corona cyateje ku isi cyatumye uwo mugambi uhura n'inzitizi. Gizeza ushaka gutaha wese avuye na Kivare yabo Murundi, umunyekongo, umusomali canke uturuka ahandi ko yo bisaba ku gatwe kiwe. Naho biruko iryo shyirahamwe Hashtag ryatangaje ko rikeneye uburyo burenga gato imiliyoni 220 y'amadolari ya Amerika yo kugaburira impunzi z'abarundi gusa. Muri ayo Hashtag rivuga ko harimwo nayo gufasha abashaka guhunguka ku gushaka kwabo. Hashtag ryamenyesheje ko ikibazo cy'impunzi z'abarundi gisa n'ikiriko kiribagirwa ku isi. Nko mu mwaka uheze Clementine Nkweta Salami atwara Hashtag mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini yanditse ko hari yakenewe uburyo bungana n'imiliyoni 293 y'amadolari ya Amerika, ariko ko habonetse ibice bitarenga 40 ku ijana. Inkurikizi y'ubwo bukene nk'uko Hashtag rivyerekana n'ubukene bw'ivyankenerwa harimwo n'ibiribwa mu makambi y'impunzi z'abarundi. Hashtag rivuga ko abo barundi basabirwa imfashanyo ubu barenga gato 300 bakaba bari mu makambi y'impunzi ari mu Rwanda, muri Tanzania, mu Buganda, muri Congo no muri Kenya. Cheikh Laver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijuru rya Amerika.
Cheikh Laver Niyonkuru rakenuye tukivuga ku makuru avugwa mu Burundi. Abanyagihugu bahitwa mu Kivoga mu nkengera z'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bazindutse kwitura ubushikiranganji bw'ubutungane kugira ngo bakomoreze amatongo bavuga ko banyazwe na leta, mu giheze abandi bari mu miryango igera ku 752 bo mu buraruko bwa Bujumbura bari bituye ubwo bushikiranganji kubera iyo mvo nyene. Mugenzi wacu Eloge Wirika Neza abitugire ku murizi.
Ubu ni umwe mu bantu bari mu miryango 331 iri kisaba gukomorerwa ahantu hangana n'amahegitari 318 mu Kivoga cya zone Rubirizi, komine Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura. Ni mu nkengera z'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Bamenyesha ko bahomowe mu rwimo rw'umwaka w'1972 batangazwa no kubona batarasubizwa kandi hari minwe ya leta.
Ayo matongo tuburana kugera uno munsi ari mu minwe ya leta, kuko niyo twaburanye bwa mbere leta yarahamwace irahashikira. Rero tumaze kubona yuko leta ihashikiriye, kandi tuvuga ati ko ari umubyeyi wacu. Noneho ndashobora kutwangaza yari imiryango 431. Urumva imiryango 431 bisobanura yuko ari abantu 100,000,000. Kuko urabona hariho urugo rumwe ruba rusisa abantu 10, abantu 15, abantu 5, abantu 1. Urumva rero tugiye kuraba kuvuga yuko ari abantu 100,000,000. Abo bantu 100,000,000 rero bariko barasanzara, barabuza abacika umusaya, inzara itwicira muganga inga n'igihe cyo tujyana n'icyo tunwa, mugabo tukumva yuko bashaka kuguma bohereza abene gihugu kandi twarize ko batoroheza
abahutu. Umunyagihugu wundi nawe amenyesha ko ubushikiranganji bujejwe amatongo bwabagendeye hejuru y'imanza batsinze mu masentare, ariko bararindira ntera mbone.
Urubanza rwacu rwaratangiye rurashika no muri sentare mbo rurava muri sentare turaza mu yindi sentare bo bakirindira urubanza rwanyu rugiye mu mwihwezo, bati mbere tuzoza no ku matongo. Baje ku matongo yacu inshiro kabiri abacamanza. Mbo nuno sikiranganze bita ngo nusikiranganze deo gize rurema yarahasitse aravuga ati zenzo urungika komisiyo ize muvugane twicare hamwe tuvugane n'abanyagihugu. Bararindiriye amaso yaheze munsi, turongera turasubira muri sentare yo mu Kigoro. Urubanza turongera turagumiriza ubwo urubanza baratubwira bati ubu rero muri vizio yagizwe n'umukuru w'igihugu ivuga ati imanza zaciwe kera zitarahera nizicibwe zihereke. Ubwo rero niho twatatunguriza batubwira bati urubanza niyo kuza mu kabeza. Urubanza baragumvirize umwavoka wacu ni kuri wamaja wacu aravuga ibyo twatapaze, aravuga arasaba ibyo dukeneye, baratubwira bati ubu rero urubanza rwanyu rugiye mu bushikiranganji. Rero twari twaje ngaha ngo tumenye neza yuko iyo dosiye yacu kumbure n'ubushikiranganji buyizi.
Mbere y'uko baronse inyishu uyu mukenyezi hari kimusonga kurusha kubona mukomoka ko basa n'inyererezi.
Abana twabyaye baratubaza none mwete ko muguma mutwangarana aho mwapfukiye hari he? Tubabwira inka tewe nk'akarorera abana baranampambarira kuzi sinone nawe ko abandi babyeyi abatama babo babajyana iwabo iyo bapfukiye. None wega mawe ntugira aho wapfukiye, kuvuga ngo wapfukiye mu Kivoga. None wewe w'icyo Kivoga ntiwokivujyanamo, umva icyo cyose ni umubabaro abana baracyuriye ku mutima tubayeho nabi rwose nitugiraho twitura n'usabye indaro akaba yaraguhaye akantu katoya ubamwo kugeza ubakubwira ati none abandi bose ntibakomorerwa amatongo namwe igendamo amatongo yanyu n'abandi bariko barayakomorerwa hirya no hino twe komini mutimbuzi muri kivoga byaranze byaranze sinzi ko komini mutimbuzi abahavukiye ari abarundi
abanyagihugu bo mu kivoga bakija kubura n'amatongo yabo banagunye akagohereza bayibwira ahantu yibwe harenga amahegitari 400 bababazwa no kubona aho gushimirwa bariko baturatura
kuvuga leta nta nubwo yari ihaje leta twayihamagaje tugiye muri sentare iri ngaha mu kivoga niyo twayihamagaza kugira ngo imenye ibyayo ibyo nibyo tumaze kuyihamagaza rero twajya tubona ukuntu iyo kigaruka kitugwe mu nda aribwo twayihamagaje nindi se yakababara duhita se yakababara kubera niko twayitoreye naho yari
umushinganje w'ubutungane yategerezwa kubakira uyu munsi siho yari ari ijwi rya amerika ryamenyeye ko kuva mu minsi ishize hatangujwe isekeza ryo gusubira mu manza zagendejwe muri kahise kugihe kirekire ata wundi muntu n'umwe yemerewe kubyiga ko atari umushinganje yajyanye n'ibizi ubwiwe bwa minwe muntu ushize yindi miryango igera ku 172 yahitwa mu kigali mu buraruko bwa bujumbura nayo yari yagiye kwitura umushinganje imusaba kuyikomoreza amatongo yakavukire baragona basekuruza leta yigaruye yaha abandi bantu bari kubayubakamo amazu ababijejwe ko mu minsi ya vuba ikibazo cyabo bakizigwa kugira ngo hamenyekane inzira kigiye gufata ibibazo by'amatongo mu Burundi bifite ibice birenga 90% z'imanza ziri mu matsentare nk'uko ibitigiriye by'ubushikanganji bw'ubutungane bizerekana leta ivuga ko mu myaka ishize hari abantu bihagiye amatongo yayo bayifashijwemo n'abamwe mu bajejwe intwaro ubu itegeko rishasha rigenga itunganywa ry'amatongo rivuga ko abashikanganji babiri w'uburimyi ubworozi ibidukikije hamwe n'inyubako za leta aribo bonyene hamwe na perezida wa repubulika bemerewe gutanga amatongo mu kwezi kw'indwi uyu mwaka w'2020 leta imaze kugarura amatongo yayo afite uburinganire burenga amahegitari 670 eroje urika neza ijwi rya amerika
ijwi rya amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru turafitiye muri kano kanya ku munsi wa mungu igenekerezo rya 2021 uno mwaka w'2021 wari umunsi mpuzamakungu wahariwe indimi kama zarasangwa butaka ku isi hose Audrey Azoulay umuyobozi w'ikigo cya ONU kijejwe inyigisho UNESCO yavuze ko ubutandukane bw'indimi ku isi ari umugisha ku mateka ya kiremwamuntu mu kiganiro na mugenzi wacu Oriane Itangishaka umupasoni Aline na Niyonzima Mukiza yigisha ikirundi abana bakiri bato muri leta ya Vermont muri Amerika arasigura umwanya bifata kugira ngo umwana akiri muto ashobore kumenya neza ubwo rurimi iyo yavutse aho rutavugwa
mu bisanzwe umwana wo mu mahanga abari muri sisiteme y'ururimi rutandukanye n'ikirundi abari muri sisiteme y'igifaransa cyangwa y'icyongereza gusa bisaba ikiringo kingana gute kugira ngo amenye kumva ururimi amenye kukwishura amenye kumva icyo umubwiye muri make
navuga yuko ari uguhozako kubera ino nk'uko tubimenyereye nta kuvuga ngo hariho ikiringo runaka gusa umwana yoba yatanguye muri uwo mwanya mu 2010 aza muri iyi porogaramu gushyika mu 2020 uyu niwe twavuga ati yarashoboye kugira icyo akoze arashobora kuvuga no kwandika ikirundi ariko naho nyine bivana n'umwana yabyitayeho urabona ino yuko ahanini twahurira hajya mu ntuza duhurira ku mashuri ariko agiye muhira byaca bisaba yuko umubyeyi ashyira hakiwe akabandanya avuga rwa rurimi rw'ikirundi rero twavuga ati mwa babyeyi mwe ntimutakaranga kanyu kugira muzoze ufashe dufashanye ni uko tuvuye ngaha batoshika muhira ngo muciwe mutangura kubabwira ibyongereza cyangwa bavuge ngo ntibabyumve ahubwo nimubabwire mubakuraje babandanye bavuga rwa rurimi rw'ikirundi namwe muvuge n'ururimi rw'ikirundi muhira rero ati ukwamizaho nibyo bintu bikenewe n'ahandi abana bino nta kuvuga ngo hariho ikiringo runaka bazaba bamenye ururimi rw'ikirundi oya ahubwo ni uguhozaho
hama baratanga amafaranga iyo baje kwiga muri porogaramu yo kwigishwa ikirundi cyangwa biba ari ku buntu
oya nta mafaranga batanga kwari ku buntu twebwe nkuko twakoze urumva twara barundi turazi idaciye kuri ku barundi mu Burundi rero twavuga ati umubyeyi kugira tubibashiremo babitahure neza nuko tubanza kwitanga bakabona ukuntu twitanze twebwe atari tutabarihisha amafaranga naho ibyagusa usanga urabizi naho byagusa ariko twebwe ntabwo baduha amafaranga nkuko nabikubwiye twebwe twarasabye badufashe ariko bavuze ati twe turashobora kubafasha aho mukorera gusa nta kindi kintu twobafasha uretse gusa rimwe rimwe hariho porogaramu yaje nk'iyo ntuzeya yo kuvuga ati yo gufasha ababyeyi yo guhimiriza ururimi nibyo bavuga ati turakwiye kuza turagira kuza baraza kutugirira seminari amasemina yonyine amasemina niyo baza kutwigisha bagahimiriza abana yuko indimi zikenewe ururimi rwabo rukenewe kugira bazomenye kugira umwana avuga ururimi indimi nyinshi ubwenge bwiwe burasumba uko bukora burasumba umwana avuga ururimi rumwe rero baraza kuduhimiriza kutubwira ibintu nk'ibyo nayo iyo yari opportunity twagira ati nakajyo keza abana babyumve twebwe naho mutaduha na kimwe ariko turashaka abana uko batera imbere rero twakora twitanga nta mafaranga nta mwarimu aduhemba cyangwa umubyeyi nashatse kuvuga ababyeyi cyangwa ngo hariho ishyirahamwe ryaduhemba kandi hariho nk'abandi bantu usanga badakunda dufate nk'abazungu twebwe aho tubanye usanga badakunda amaporogaramu y'abantu nabona nk'aya yacu y'ikirundi kandi ugasanga ni nabo bokufata mu mugongo ugahita usanga bariko baravuga kubera iki turi hano bantu bariko bigisha indimi z'iwabo kandi natwe tumugorora ururimi rumwe barakwakuraja gusa mugabo amafaranga kuyaguha ntabwo batanga bivanye kandi na populasiyo dufate populasiyo y'abarundi cyane abanyeshuri twigisha ntibari benshi cyane
dusubira inyuma gato wavuze yuko iki gikorwa ari kiri mu ntumbero yo gufasha abana kudatakaranga kandi ku kubigisha ururimi ku kubigisha indero n'ibindi tuzakugaruka kuko turumva yuko kwigisha ururimi si nabyo byonyine mukora ngaho muri Vermont hari ibintu byerekeye akaranga mukora muza kutubwira mu kudatakaranga ibindi bintu umubyeyi yokora uretse kuzana umwana we kumwigisha ikirundi n'ibihe umubyeyi ashobora gukora umubyeyi wo mu mahanga yokugira ati kongera ko kuri uko kwigisha ikirundi nokora iki nokora kiriya hari kumbure nk'ahantu bashobora kuronka ibitabo kugira ngo bagure babandanye basomera abana babo ururimi rw'ikirundi n'ibindi bokora
hariho ibintu byinshi umubyeyi yokora kugira ashobore gufasha umwana wiwe ashobore kubandanya ari muri mu ngeso z'impuzera cyangwa ntatakaranga hariho icya mbere kuvuga ururimi rw'ikirundi muhira icyo kintu ni ikintu cya mbere kizotuma n'umwana avuga ati none ko ba mama bavuga ikirundi muhira kandi naho wowe uzi icyongereza kubera iki njye ntavuga ikirundi kubera iki ba nk'akarorero umwana wanjye aravuga ikirundi muhira hanyuma kandi arazi icyongereza hanyuma akaba abona nanjye ndavuga icyongereza kandi ndavuga ikirundi akaca abona avuga ati kumbe urazi icyongereza urazi n'ikirundi yego kandi ndazi n'izindi ndimi nyinshi n'igiswahili n'ikinyarwanda n'igifaransa turakivuga aha muhira gusa zose murazivuga tego mbese yishimiriza akavuga nanjye nshaka kumera nka mwenge rumva ingeso ihera haziko ikindi nacyo ni hariho ibitabo byinshi twari dufite byashobora gufata umubyeyi yashobora kuvuga ati jewe muzomurungikane icyo gitabo aze asomere muhira tuzofashanye gusoma muhira kubera hari ibitabo birimo imigani utujajuro ugasanga tubigishiriza ku ishuri ariko batashye bakabyibagira
akenunga duce dusozera makuru twatwitse mikano kanya mushimire abagize uhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikro muri kumenajere Diane Ninahaize yakoze Fatuma Limasikala la yegeranije amajwi n'ibiganiro byacu kizina rya bagenzi bacu bose twikiranye tusiriza kubandanya muranirwa mu zungu imwe byose naho ubutaha.